Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumazi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Nininahazwe. Ukwezi kurarenze abarwanyi ba M23 bigaruriye igisagara cha Bunagana kiri ku rubibe Kongo ihana na Uganda. Abanyagihugu bakibamwo babayeho gute ku butegetsi bwa M23.
Ta kibazo cha
Abiyo twambutse hari ahijya ahantu ta kibazo kibaga cyari buragenda gukora ibyo urakora basuka muri ukagaruka bakagusurisha ugasura kufite kwa rutugori ari ikintu ukabonuka kagiye ukatujana.
Abanyi bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara cha Bunagana kiri mu mino y'abarwanyi ba M23 yagezweho ijya nino ku isi. Uburusiya bwemanze ko bwateye ikivuko cha Odessa byari bitegekanije ko gicishwa ko intete zirungikwa ahatandukanye harimo no ku mugabane wa Afrika. Mu Bwongereza abanyepolitiki bahiganira intebe y'umushikiranganji wa mbere bavuga ko atagisivye abazorungika bamwe mu bimukira mu Rwanda. Hidonido ni mukanyisase. Reka ariko tuyahere muri Philippines aho abantu batatu baguye mu gitero cy'umuntu witwaje inkoho yamijaguye amasasu mu bari baje mu birori byo gutanga impapuro z'umutsindo kubiga kuri kaminuza yitwa Ateneo de Manila iri mu gisagara cya Quezon na cyahoze ari umurwa mukuru wa Philippines. Baguye muri ico gitero harimo uwahoze ari buramatari w'igisagara cya Quezon ukekwa ko yagavye ico gitero yafatanywe inkoho zibiri zo mu bwoko bwa pistole. Yafashwe atangiriwe agerageza gusohoka amarembo ya kaminuza yatewe akoresheje umuduga wa muzanye. Umukuru wa sentare nkuru ya Philippines Alexander Gesmundo vyari vyitezwe ko aza kuba mu bavuga amajambo muri ivyo birori vyo guhima proze umutsindo abiza amategeko yasubijwe inyuma gihuti akiri mu nzira azagana kaminuza yatewe. Perezida mushasha wa Philippines yemeje ko akoze ico gitero n'abakigizemo uruhara sebategezwa guhanwa kandi vyakarorero gutunga ibigwanisho mu gisagara cha Quezon cagabwe ko igitero tubibutse ko biheruka kugirwa umuziro. Nenebce kumasonga nkitangura bakandida babiri bariko bahiganira kuja mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza batangaje no musi ko imigambi yabo ya mbere irimwo guhangana n'abimukira baca mu nzira zinyuranye n'amategeko kugira ngo bashike ku butaka bw'Ubwongereza. Uko ari babiri bose bemeje ko bashigikiye umugambi wa leta wo kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda. Rishi Sunak yahoze ari umushikiranganji w'ubutunzi na Liz Truss umushikiranganji w'imigenderanire y'Ubwongereza n'andi makungu nibo bariko bahiganira intebe y'umushikiranganji wa mbere mu Bwongereza. Ni nyuma yaho Boris Johnson yeguye. Truss ahabwa amahirwe menshi yo kuzosubira Johnson akaba yavuze ko azoshimikira cyane ku gukorana imigambi itandukanye n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere birimo u Rwanda. Yongere kandi yongereze inteko zicungera umutekano w'imbibe kugera ku bice 20%. Bitegekanije ko uzosubira Boris Johnson amenyekana bitarenze igenekerezo rya 5/9. Ijugi Amerika turabandanya n'amakuru agezeho ijyanino kwisi. Urusiya bwemeye ko gateye ibisasu vya misile mu kivuko cha Odessa muri Ukraine. Urusiya bwari bwabanje guhakana ko ataruhara bwagize muri ivyo bitero vya misile vyejo kuwa gatandatu n'ibitero vyamirijwe n'impande nyinshi. Kuwa gatanu Urusiya na Ukraine vyari vyateye umukono ku masezerano yo gutanga agahengwe muri ico gisagara kugira ngo imiliyoni z'amatoni y'intete zishoregwa hanze zishore gushika mu bihugu bitandukanye birimo ibigize umugabane wa Afrika. Igituma Burusiya bwihindukije mu ijambo bukemera ko bwateye Odessa kandi bwari bwabihakanye ntikiramenyekana ico bikoze. President wa Ukraine yagirije Burusiya ubugome budasanzwe yongera abunebagura avuga ko bwabangamiye amasezerano yo kurungika intete mu makungu. Yagize ati iki gitero ni gitero c'ubugome ndibaza ko atawosubira kwizera amasezerano canke ibiganiro n'u Burusiya murabonye ibibaye. umushikiranganje ajeje umugendiranire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken abicije mu itangazo nawe nyene yavuze ko atawosubira kwemera ivugwa no Burusiya. Blinken yashimangiye yumvikanisha ko Burusiya bwagwije n'ubusa utwigoro twa ONU, Turkey na Ukraine twari tugamije gutorera inyishu ikibazo cike na gintete zirimo ingano zisigaye ari umuzi wibuye mu bihugu bitandukanye vyahora vyi kora ku ntete za Ukraine. Muri ivyo bihugu harimo ibihugu biri ku mugabane wa Afrika. Hano makuru abagezeho ijyanye no kwisi mpeje kumva n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuva kwa gatanu w'inondwi turiko turasozera niwe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu kiringo cy'umwaka. Bakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bamutoreye mu nama yabo igira 22 yabahurije yarusha muri Tanzania. Ibindi kuri no nkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ikigari mu Rwanda.
I take this opportunity to thank the East African Community head of state for trusting me with the role of sharing the East Africa Summit for the next 1 year.
Uyu ni Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari kwarashimira bagenzi we batwara ibihugu indwi bya EAC kubera icyizere bamugiriye kugira ngo abe ari warongora uwo muryango mu kiringo cy'umwaka.
Kwa niaba ya wananchi
mugushima president Ndayishimiye yakoresheje indimi zitatu igifaransa, igiswahili n'icyongereza zemewe n'uwo muryango w'ibihugu indwi.
Sana kabisa wananchi.
Prezida Ndayishimiye yatangaje ko icyo agiye gushira imbere ari umutekano mu karere cyane cyane muri Congo, igihugu kigira indwi kitaramara amezi atatu cemerewe.
Pour créer un environnement commercial stable et améliorer la vie des Africains.
Ati kugira habu rudandazwa rwiza gunguka kandi rutekanye mu karere nuko abwirizwa kuba naho nyene hatekanye. Turiyemeje ko tuzoshira imbere kuronderera amahoro, umutekano n'ituze rya politike akarere kose hamwe no kunyarutsa gushiraho ingabo zitabara igihe hadutse indiane mu karere. Tugiye kwihutira kuraba ko igihugu ca Congo giheruka kwinjira acoronka amahoro n'umutekano. Turi kumwe twese nkuko twabitanguye tuzobishobora. Kiretse Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, abandi bakuru b'ibihugu bitavye iyo nama igira 22 ya EAC ni Uhuru Kenyatta wa Kenya ari nawe yahora arongoye uwo muryango, Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarungitse intumwa Edward Ngirente umushikiranganji wa mbere, Jean Michel Samarukonde umushikiranganji wa mbere wa Congo nawe yaserukiye perezida Felix Antoine Tshisekedi mu gihe Barnaba Maria Benjamin umushikiranganji ajiriwa kareka EAC muri Sudani y'Epfo nawe yaserukiye perezida Salva Kiir. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahawe uburongozi bw'umuryango urimo ibibazo bitari bike, muri ivyo harimo ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Congo. Iki umushikiranganji wa mbere wa Congo Jean Michel Samarukonde yagishikirije muri iyo nama.
Permettez-moi avant tout de présenter.
Ati turabashimira ko mwatwakiriye kandi mwatwemereye kwinjira muri uyu muryango. Turifuza ko mudufasha no gukemura ibibazo bihari cyane cyane by'umutekano muke mu buseruko bwa Congo. Ibi ndabivuga kuko hari ibihugu bimwe bifise uruhara muri uwo mutekano muke, hasi ntinya kuvuga u Rwanda. Ndizeye ko turi mu muryango umwe tuzobitorera umuti kandi turashimira igihugu cya Kenya cemeje kwakira ibiganiro bihuza imigwi itandukanye gwana ndetse no gufasha kugira ngo harungikwe inteko za gisirikare ziza kudufasha kugwanya iyo migwi. Aho niho yabatwebwe canke ibindi bihugu tuzorya ku vyamwa vya EAC abakongomane bagatembera mu bihugu bitandukanye ata visa canke izindi nzitizi. Ikindi nuko u Burundi bwugaye imipaka buhana n'u Rwanda. Aha umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nawe agiye kurongora EAC yavuze ko ibibazo by'imigenderanire mu karere byose bizotorerwa umuti. Igihugu cya Somalia cyari catumiwe nk'indorerezi. Perezida w'ico gihugu Hassan Sheikh Mohamud yasabye icese ko igihugu ciwe cyo kwinjira muri EAC.
Somalia belongs to East Africa. Among the seven countries sitting here that
Atarega Somalia kiri muri yase kuko nta gihugu na kimwe cha yase kidafitanye isano canke ubucuti na Somalia haba mu bucuruzi imigenderanire myiza umutekano n'ibindi turashaka kubana no gukorana namwe kuko dufise byinshi byo gusangira ndanezerwe kuko mbona idarapo y'igihugu canje ririko rirazunguruka irwande y'ijyanyu ego niko turacafise ingorane ariko murazi ko mwatubaye hafi mu kuduha abahungu n'abakobwa banyu ngo baze gupfira iwacu baturonderera umutekano byumvikana ko n'ubu tudakekeranya ko muduha ikaze tukinjira mu muryango wa EAC turabisabye cese
to be here is willing and eager to say
ubutwara EAC Evariste Ndayishimiye yavuze ko icyo ari kibazo kizokwigegwa mu mwiherero ndetse hakarungikwa n'intumwa muri Somalia kuraba ko icyo gihugu gikwije ibisabwa n'amategeko agenga EAC kugira ngo cemeregwe Uburundi bwaheruka kurongora umuryango wa EAC mu mwaka w'2011 Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
Pierre Claver Niyonkuru urakinuye
Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Imiryango irenga ibihumbi bibiri n'amajana umunani hiba muri quartier Gasenyi mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kiri muri commune Mutimbuzi ntara ya Bujumbura yagiriza imikorere mibi umurwi washinze kugira ngo wige ingene iyo miryango yo kwimurwa muri ako karere inkuru hejuru ya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda
Ikiringo kingana n'imyaka igera kuri ne kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka komine Mutimbuzi uriko urakora umushingwa manza Emmanuel Niyongabo aserukira abafise amatongo ku mutumba Gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijuja Amerika atangazwa ningene urwandiko rw'umukuru w'igihugu ko kugenekerezo rya 25 kwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 kwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe
muravirikiye tuko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparcelle abene igihugu bajamwo n'amaparcelle leta izokoreramo n'ibisanzwe viabilisation par intégration mu kinyamazuru bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro akaboneka isoko hakaboneka n'amashure hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyenshubahira umukuru w'igihugu
ibyo bibaye nyuma y'indwi imwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkoni kugishitsi imiryango ibangaho mu Gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro Prosper Ntawamiye yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye kumugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi
hari handi rero 160 babujije kubaka kuko leta yakene nkabamo rero nakajyomere kubwira abajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazoterwa aserera mu nyuma cyane nagira ko bahumuzibukiro baha menshi bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko umugwi wa gatatu n'amatongo ari haruguru yari ryabarabara abakunda kuhaca hajya naho leta yakene kumboza umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo urugo rugira umutwe igihugu naco gira umutwe ni nyene cyubahira umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegeje bategerezwa kuronka umutekano kwi
iyo mijyango irara ntibuca igitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku gwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ifite amakenga menshi
tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho mu zibukiro mugende none ko ibyo batubwira bitajanye n'intumbero rikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya ahantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero twibajije tuti uwo wahuba hariho wundi muntu yobaciruhande atangiza izindi ntumbero zitajanye n'iri akaba hari byo babibabaje cyane
Nakinda baba ku mutumba wa Gasenyi basaba umugwe washinzwe kugira ngo batunganirize atari kwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko baserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika iruhande y'iyo miryango irenga 280 iba ku mutumba wa Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka iyo yangegera ku majane ndwi iherereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa Karama ya kabiri muri zone Nyamboye ya komini Sare iyo miryango nayo nyene irarahirika rengwa kwitaruti va kuri uwo mutumba iterose icanditwe gitomora neza kazoza kayo
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda haraheze ukwezi kurenga gato abagwanyi ba M23 bigaruriye gisagara cha Bunagana kiri muri Republika Demokarasi ya Kongo inyuma yo kwigarurira ico gisagara gihana urube na Uganda abarwanyi ba M23 bahamagariye bahungiye muri Uganda gusubira mu ngo zawe ijwi rya Amerika gifuje kumenya uko ubuzima bwifashe muri ako gace kari mu minwe ya M23 gutyo rirungika ibunagana mugenzi wa Ignatius Bahizi reka tubwire uko yabisanze
urwo n'uruja n'uruza rw'impunzi z'abanyekongo aha ku mupaka wa Bunagana uko niko byirirwa abanyekongo bamwe binjira abandi basohoka mu gihugu bikoreye ibyo kurya mbere awasangaga haparitse amakamyo menshi atwaye imizigo ategereje kwinjira muri Kongo n'uruja n'uruza rw'abantu nkuko bisanzwe ku mipaka ariko ubu na ahantu hatuje ibiro bya leta ku ruhande rwa Uganda birafunze nta bagenzi cyangwa imizigo irenga ku mpande zombi nyamara ikigaragara neza n'abanyekongo barara ku ruhande rwa Uganda bakaja muri Kongo buri gitondo gukusanya ibiryo bakagaruka muri Uganda nimugoroba ariko hari abandi bake bumvise ibyo Mventura yabasabye nuko basubira mu byabo naganire na bamwe muri bo kukuntu bafatwa n'iminyeshamba za Mventura igihe cyose bari ku butaka bwa Kongo
genda ya mu gitondo
ukirirwayo urahinga sinigera gaho kicyikora bice
no gushaka ibiryo byo bana
ari byo wasize uhinze so no kuja mu mirima aho mwase muhinze mu gasabo
tuzana utyo to kujya
hanyuma nta musanga byo mwahinze bikiri mu mirima cyangwa iyo mugeze yo ko ngaho kina ahantu hatwarwa n'abasirikare ba Mventura babafata bate babitwaraho bate
kibazo cyapo
abu ntandu ahote
oy
iyo twambutse hari ahijya nta kibazo kibaga cyari uragenda gukora ibyo urakora basi ukamunuka garuka bakagusurisha ugasura kufite ko ari utugori ari ikintu ukamunuka ukagiye ukatujana
ntaho hoterwa ari baho kubaturage
ntaryo nyine nabona nje kubaturage
hanyuma none ko abantu babwiye abantu ngo nibatahe basubire mu mago yabo umwe kubera iki mutarafatiwe umwanzuro gutaha
igituma gatudataha ngo dutahe tuje mu rugo dutaje nk'imirundi nk'ibiri cyangwa itatu turi gutaha tugataha twamara gutaha amasasu katuvugiraho kamara gutuvugiraho tukongera tugambira ibito tukiruka
cyo bitatu zose mugenda mugaruka
none ubu bari gutumbirana nibyo bitumaga tugira ubwo wago gutaha kugira ngo gatongera kutuvugiraho akagira n'umuntu wahutara muri iyo ntambara ubu ngo baba leta bari ngaho bitaga bari ku kiraro abandi bari mu kabindi burukumva ngo amasasu go gabagara ugiba kubisa bisasu ntwamenye ngo biragwa he
bamwe muri izi impunzi bimukiye mu nkambi y'agateganyo y'Nyakabande kandi bakomeza gukurikirana uko bimeze mu gihugu cyabo baza kugenzura imitungo yabo hanyuma bagasubira Inyakabande uyu we ngategereje amafaranga y'amezi atatu yari yarishyuye inzu ku ruhande rwa Uganda gushira nuko akabona gutaha
atanzuza amezi atatu
warakodesheje muri
Uganda ndabona usigaye uzushimwizaje imitwaro 77 muzipfubusa
gusa gwa none tugize amahoro ico dukeneye ni wadutegeka twe tukagira iki amahoro
ariko ntabwo wumva hari amahoro mu gihe abasirikare ba M23 bo babarinda
igihe hakiri ibisasu abiki rusasu rw'ibija n'uruza abantu bagifite ubwoba burya nta mahoro abahari kandi kindi tugomba kuba twanahunguka ariko dufite ikibazo kuba tugezeyo kari nta rwariro rihari uwarwara yavurirwa he abantu abasaho barahunze ntabavuzi bahari nta poste de santé hari nukuvuga ngo mbere kuba uhageze kuko ibyo tugomba kwiteganyiriza uzi ko hagomba kuba mu burwayi cyangwa ubuhahiro nta kintu kiriyo twagerayo ngo turyeyo
nyamara bamwe iyo bambutse ku bitaka bwa Kongo bafite indi migambi ntabwo bibagendera neza nk'uko uyu muntu uvuga mu giswahili abisobanura
kama wanangalia unaingia kwa shamba ya watu wanakamata wanakupiga mbasa na kama banakutana kunyumba banakuuliza leta funguo unakosa baada kupiga
kwa nini
hauna funguo ya nyumba uko afa pale kunyumba nini
aravuga ati ngiyo bagusanze ufata ku kintu kitari cyawe cyangwa uhagaraye hanze y'inzu udafite urufunguzo rwayo bahita bagukubita kuko bamenye kuri umujura ikindi kintu kigaragara cyane n'abashinzwe umutekano ku ruhande rwa Uganda ingabo na polisi babazenguruka bamwe bamanuka abandi bazamuka bagenzura ahantu hose impunzi zikambitse n'ukuntu zinjira no gusohoka ku ruhande rwa Kongo ibendera rya guverinoma ya Kongo rimanitse hejuru y'inyubako nsha leta ya Kongo yubakiraga serivisi za gasutamo n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu kandi abasirikare ba M23 bambaye neza baba bareba uburyo abasivili bakomeza kwinjira no gusohoka Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda
Ijugi Amerika tuandanirize kugakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega batwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba muhumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko umushoferi ntaferagira ra. Mwana kula mshafe mugenzi wabo yagize kibazo koko
ahubwo amatwumenga yayicaye
ndemerimo gutabaza
no agarara ni ubwo turiko turakubwira
agarara ariko agarara
ubona kwa kenewe
banduku ni nini si malembe malembe boya ni shimame muto niko na mapasaje bamingi bakwenda kamata farala kufanyele biko bamingi na kitu kingine sita walipa jumsha gaspe muda wangu si ndio njoo vile vitu viko
mshukera
twaragere rwose yajyana twaguhaye twerwe ntabwo tushobora kunyura ku muntu uri mu ngora ni ngo twikomereze urumba umva madame kiyizeye tujye gufashura mugabo rwose kiyizeye twisokera
musike ni bamina kitu kingine muko munatia maisha yenu mu risk nyiye binabaona eh angarule entranche pale gisi hamuye benyateza bafanyia hamuyue make muko tu munaenda yenu kama niambushe sasa mtajua binabaona
aho nani sonugira urashobora kurengana mushoferi mugenza utamufasha
nakomero pe
yo bari mu nyamahanga hoho nikosa honyene gute wewe ushobora kubahuka ugacira urubanza umuntu utanamuzi
reka nekure meje kapo cyanje
just that mu
si kyani ba mwangalitu mwangwaki hamwe si mwangwaki ko uchafu bali ba itraje bana kia kolaboro kuna ba rebele bana kia bana kia destabilize nini ile shows kwetu bina baona mwende kia maana nishabaambia nishabaprevenire kama upende
sendo ijaje bis Itese bwana we aricyo twagufasha
Merci sana bandugu kuwa na ile moyo ya kusaidia
Ngoki nyabugosa
Mimi niko na probleme ya mtugari hapa battery yangu iko na shida sijui kama ni probleme gani munisaidie munisukume tu
shock
Wewe uruwi mugo
Ndio niko wa bugo Kuko probleme
Na kamazo kama tiko
Ahubwo subira mu modoka tugusunikire rwose ushiture.
Ngwe ni ngiye ndani munisukume kabisa mutanisaidia sana.
Eh, madam. Ngakoraho da. Radika. Kaba kaba. Yewe.
Rezima inawaka mira furahi sana. Kantuka merci sana mubarikiwe sana.
Nanisope kabisa. Ingorane twese ziradushikiye. Ushobora gusanga ejo natwe zadushikiye ukadufasha.
Eh cyane rwose.
Ndiyo. Sasa mwingie basi mugari nibafikishe pale kuduane kisha mimi niendelee safari.
Urakoze cyane.
Barakoze kabisa. Niko, mada, inasi kwa mpata kisidi kwa nibere hari ya?
Kwa kweli, chile gari ya mulikuwa ndani.
Ego, na shoferi nda mumeni.
Kwa ya agaze seno ni
hukia. Ndoni kwa ya ya mabu kwa hugo, umenga afisi ngora.
Yejizi yeji bazo ha?
Acha tu simame kumisaidia, tuwezi acha mtu kwa mji.
Ah, abon, ni
Hey, ita shofe.
Mahara shofe.
Dadangu, ni probleme gani? Ni kusaidia nini mbomi nono kwa hapa?
Mama, unongia lugha kwetu bugu.
Mimi naongea lugha ya Bugo. Probleme gani iko mkuongea lugha ya Bugo? Mimi niko mtoto wa Bugo 100%. Baba, mama, tate, batate yangu wote ni ba Bugo.
Mbona nilikuwa na watu sema uko estranger wa?
Ah, pana. Hii flake njoo nakudanganya. Hii ni mtu gari ya bose wangu. Bose wangu njoo wa muhumuru. Me, nikusaidie nini?
Essence linishia nilikuwa naomba msaada msaidi na bidon kama mtu zakwa nayo nitembeka hapa kustasha hapa mbele niende lete essence
wavuza hapa kwa juzo urangare
ila njo probleme yenyu ulipata
ndio kaka
oh niko na zaidi ya ile fungula butu pale mko ka bidon kege kwa mo essence mko litre atanga pizza essence ikusaidie.
Merci kaka, ongelea kisina kupenda sa antuka. Vrema sita sa wako karimu wako kakangu. Merci kaka, usubani.
Shope, banzuri ndiri gato. Utaraja kuzana kukabitu. Ugambere na mbere manje gushimira uyu mushoferi mugenza we kuko ikintu akoze ni inkora mutima
nuko ripe
afise umutima mwiza ntarabona kuko yanse kukwishura ikibi wa mukoreye kare n'ubu nurabona yuko gukorera ikibi umuntu ngo nuko ari umunyamahanga hari ni wanyu bugo atacu bimaze
yekora
iriga twese dufite icyo tumarira
udusiga kunzira koko none mu ngubu tukaba twagusanze
ni wa umufashije kandi yari yanse kumufasha
umunisa mesto ngeza tena n'ijidanganye
cyari kiganiro combo taxi. Igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Kanyo ngaha duce dusozera makuru n'ibiganiro twa tufitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri micro mari kumena Jeve Diane ni nahaze ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro yakoze cyane ku izina ry'abagenzi bacu bose tubike abantu tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose ahanje turaza kuba turi kumwe mu makuru yejo mu gitondo mu kurindira mugire ijoro ryiza manyi no mu vyanyu
tabara tabara. Tawara, wanu bawe tawara. Rengera, 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 wanu bawe rengera.
Mana, yirebirema, pinjinga, nataka.
Abantu baraniwe abani
Tanguru undo ihangana.